bakorana ngo bashaka gukosha umwana w'umukobwa garakeye kabiri arabamaramaza ntiyashaka kugenda kuri uyo mutama angana samubyara uyo murondo bamukiri gicibwa Mukira wa musore vyakundanye inambamye yaronka agaheza kazitura umwami kazi w'urukundo nibitevye na gatoya wa mukobwa utanka agatwara imbanye uri wa musore aramwihakana Danish.